muracyumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo ugiye kubageza amakuru. Radio Ijwi rya Amerika mu Rwanda turi kuri FM 104.3, muradukurikira kandi ku mirongo migufi short waves cyangwa onde courte kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi aho imiryango 17 yakuwe mu matongo yahorebamwo mu mujyi wa Gitega, quartier ya Mushasha.
Umuryango wa Mirumba userukiwe na Hatungimana Jean Dieu urakomorewe itongo ryose warondera ku muryango wa Mitabavuma Jean userukiwe na Niyo Nkuru Albert.
Uyu numwe mubari mu mugwi wa leta ujejwe gutatura amatati y'amatongo hamwe n'ayandi matungo. Naho Urwanda ruvuga ko rutazahindura icyemezo cyo guca caguwa ni zimwe mu ngingo z'ingenzi. Mu Burundi umugwi wa leta ujejwe amatongo n'andi matungo CNTB mu magambo ahinnye y'Igifaransa wasohoye abantu barenga ijana mu matongo babagamo muri quartier ya Mushasha mu gisagara cya Gitega. CNTB ivuga ko yashyize mu ngiro urubanza rwari mu mpari n'imiryango ibiri kuri ayo matongo. Umunyamakuru wacu Igitega Fidel D'Antoine Sabimana yakurikiye uko aya matati yakemuwe.
Umuryango wa Mirumba userukiwe na Hatungimana Jean Dieu urakomorewe itongo ryose warondera ku muryango wa Mitabavuma Jean userukiwe na Niyo Nkuru Albert.
Iyo niyo ngingo yasomwe n'umugwi wa leta ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo muri karitsiye ya Mushasha iri mu gisagara cya Gitega. Urubanza CNTB ivuga ko yaciye hagati y'amatati y'abasigwa ba Mitabavuma Yohani n'umugwizatunga Jean Dieu Hatungimana avuga ko aserukiwe umuryango wa Murumba. Ningingo yasomwe isinzi ry'abantu rikinje kandi cyabe yaciye mu ngiro buno nyene ihagarikiwe n'igipolisi n'abajeje intwaro muri karitsiye baciye bategekwa gusohora ibyabo. Abashikirijwe itongo bashira ko amagufuri yabo bariko barasohorwa intumwa ari nyinshi. Uno mukenyezi w'umupfakazi yari afite inzu zibiri naho yari yashimye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika ntibyamukundiye kubandanya ibyo yari karayaga.
Mugate wa hariya hiyepfo nakuri wundi muntu hagati hadugana n'ibintu bwacu hatya anuyu musomare heje kuba ku bunyene urumva bakira se nataye umutwe.
Uno mugabo w'abana batanu yabatse mwaka w'2000 ahashinga urugo nawe nyene yasoho ariko yagize ica saba uwakomorewe itongo n'uwo yaguriye.
Rwiye mu mporero ntabwo twaguriye yari kwarugara amazu yarakwiye kutubwa umwanya ari tukundiye twokura kutubahati tukagira ihema tukaba benshi yaba abantu bari babaye muri iyi nzu benshi n'ibishomeri nta n'ubuzi bafise. Dusaba yuko abo bantu twaguriye urumva nibo batsinzwe n'urubanza. Abo bantu twaguriye batwereke iyo tuja kuko twatanze udufaranga twacu kugira ngo turonke aho tuba.
Uno mukenyezi w'umuryango w'abatsinzwe ku gisabo c'abasohowe yagize ati
twagurisha kuko twari tuzi ko ari wacu none muri iki gihe ariko baratwomura tukavaho none twobaha iki. Imiryango ihari mu itongo ry'umubyeyi wacu rirya tongo ryose twanyazwe ni imiryango 17 irimo abubatse n'abana arimo n'abapfakazi.
Twashatse kumenya ayo matati ko yaje naho yatanguriye twegera impande z'ifiryo tongo. Albert niyo nkuru asorikira umuryango w'abatsinzwe muri CNTB.
Iryo tongo mukene twarironse twebwe data yakora mu gikoni ku musenyeri wa mbere yaje mu Burundi twa Anthony Gross umwumana wa mbere twebwe yavukiyeho yavutse mu 59. Byumvikane ko iryo tongo yarironse imbere twebwe iyo myaka yose twahabaye twe twaratangaye tugiye tubona uwo muntu azavuga ko turi ngiye mu muryango ngira kane mfite imyaka 51 ukaba muri iyo myaka 51 ndamubonye mfite imyaka 49 niho yaje none imyaka 49 yose yaba yaheze ari ngaho ntanuye tugeze duhana na gatobora.
Umugwizatunga Jean Dieu Hatungimana aseruka umuryango wakomorewe itongo we yatubwiye ko ataka jambo twumva ko mbere ko bamwe yogira ifoto yiwe yosanga mu binyamakuru wayifashe ari cyo yobona. Tuhagarutse ku muryango watsinzwe Albert Niyonkuru aho serukira yemeza ko banse kumviriza ibyabo na byabo ariko urubanza rukabandanye
twebwe uwahaye itongo data ariho senyeri mukuru ngaha diocese nkuru ya Gitega yaravuze yuko arababwira ati ntimucugo rubanza abo bantu bariko barabuhanira iryo tongo nibaze iwanje hanyuma agenda bumvikanishe uyu muntu tuburana ntiyigeze aho nyorayo sente bere yagumye iducira urubanza icibira kandi yabone batwebwegeze batukunda ko tuvuga uko tugiye kadahoma ngo twatsinze tugiye hani ngo twatsinze n'ubu utwari muri ku special niyo twari twungururije igihe cyose twagiye inshuro zine zose ntigeze yitaba uwo tuburana mugabo tugiye tubona baje kudusohora
mugiye sente be ivuga ko icimanza zo kuva 72 abatsinzwe bavuga ko iryo tongo batangwe kuri mu mwaka w'1 1957 ico naco kiratangaza abatsinzwe
tegera vuta yuko yari yarahunze ngo amagume 72 ubwo twa ibyo ntabyo tuzi kuko twebwe niho twamye ntatongo twamutwaye ntanzu twatwaye niho twakuriye twakuriye mu dupapa yubatse tukurira muri iyo nzu nyene
impapuro zemeza ko iryo tongo gushika uno munsi ndi mu matongo ya diocese nkuru ya Gitega nkuko biboneka no gukarata y'amatongo ya diocese ari mu bubiko bwa paruwasi ya Mushasha mu rubanza rwasomwe na CNTB uno munsi gwavuze ko na diocese nkuru ya Gitega itsinzwe aho ivuga ko iyo diocese yari yaserukiwe na patiri nuko amazina Dominico ntiturashobora kuronka ico diocese nkuru ya Gitega ivuga kuri urwo rubanza Gitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Fide amasoko 4-7 aheruka gusubirwamo mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi rero ntiyuguruwe uyu munsi nkuko byari biteganijwe umunyamakuru wacu I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye
mu isoko ya Ruziba yubatswe gushasha abahafise ibibanza bari basidukanye niyo nka kuza kuraba ku isoko yuguruye ico gikorwa nticabaye nk'uko no mudandaza yabibwijwe irya Amerika
twe twahituje ku isango baduhaye ndetse twarabonye n'ugwete rwanditswe n'umukuru w'igisaga avuga ko ku itariki 30 isoko izoba yuguruwe abadandaza bose bazoza kwinjira isoko bagashikira ibibanza vyabo hama iyo twari ko dukoreramo hari ikugago cyo catuzanye none dusanze nta kintu kimwe gikoretse
igituma iyo soko ituguruye nk'uko umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredimbo Nimpa yari yabimenyesheje mu rwandiko yasohoye mu ntango za kuno kwezi kwa gatanu n'ibikorwa byo kubaka utuzu tw'idandarizo bitarangira nk'uko umwe mu badandaza abishikiriza
twumvise yuko itariki 30 z'uko kwezi kwa gatanu ko tuza kuraba ingene isoko ya Ruziba shasha yugurugwa hanyuma ababa bafise ibibanza kumbure bakaronka ibibanza byabo hanyuma tukanatangura gukora ko uko tubibonye turabona neza ko atari bizohera muri no minsi cyanye mu kwezi kuzohoza ko turacabona yuko hari ibikorwa byinshi bigisigaye
kubijanye n'isoko ya Ruziba hari nyidogo ku ruhande rw'abahafite ibibanza bavuga ko babihinduriwe bagasaba ko huba gukosora amakosa yabaye
hambavu rero yaho uretse n'ivyo bikorwa bigisigaye gukogwa hariho n'abarose ibibanza bitatezwa kuba ari vyabo ku mpamvu yuko wakorera nko mu ndagara ugasanga bamushize mu vyuma canke mu micungwe canke mu vyamwa canke handi handi rero ivyo turabona ko navyo nyene abajejwe igisagara ca Bujumbura nabo bajejwe ibi vy'amasoko bogirageza bakabikosora
eka ni soko ya Musaga yari yashizwe ku rutonde rw'izugururwa kuri no wa gatatu naho nyene ntacabaye uno mudandaza wo ku Musaga ijwi rya Amerika rya Musanze hakorera mu isoko fata kibanza yahitwa So Quartier
ariho ubandiko ari wari rwaje ruvuye hejuru batubwira yuko itariki 30 z'uku kwezi duteza kuba twavuye muri kino kibanza ariko bamwe bamwe no gusambara bari batanguye gusambura ariko guhereje twagumye twiteze yuko hari icova hejuru kitubwira yuko no munsi dushobora kwimuka ariko twararindiye turabura n'ubu kugeza n'iyi saha turacarindiri mu byo kwimuka n'ivyabaye bikiye haba n'ubu turinco ituma tukiri ngaha
bega mubana ico bacatunye mutima uko no musa ririke
ntituramenye ikintu na kimwe twese nta kintu na kimwe tuza abadandaza bose ngaha muri isoko
abo badandaza bo muri ayo masoko abiri yo mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura badashima ku rwandiko rw'umukuru w'igisagara tutajanye n'ingiro basaba ko ibikorwa bitarasozerwa byorangira n'ingoga ayo masoko yasubiwemo akugurura bagasigura ko aho bakorera byifata kibanza bariko barahahombera
twe dusaba mukuri nk'abajejwe iby'amasoko ko bodukura ngaha kuko twe twamaze kuburambirwa no kuba turi ngaha kuko hariho nk'abakiriya bifuza kuza kudushorera ngaha ku buryo babona ahantu tudandariza hatabanezera baca bahitamo kuja kugurira ahandi twebwe rero kaca dusanga ibyo turiko turadandaza ntabwo biriko birasohoka neza twasaba yuko bodutunganiza kugira ngo dusubire mu bibanza byacu mu soko nk'uko ngaho haruguru
ujejwe kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ntiyashinye kugira ico ashikirije kubijanye nuko kutugurura ayo masoko kandi umukuru w'igisagara yari yatanze isango yabwiye ijwi rya Amerika kujeje kugira ico avuze ari Ramadan kurikiye ajejwe ivya ayo masoko akaba ari mu rugendo rw'akazi mu gihugu hagati uyo nawe ngo akazogira ico ashikirije arangije urwo rugendo amasoko anekundwi yaheruka gusubirwamwo mu gisagara ca Bujumbura ariyo Ruziba Musaga Jabe na Kinama niyo vyari bitekanijwe ko yugurura kuri nogerekerezo ya 3 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2018 Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
bamwanye hamwe bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba ho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25 ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa shortwave tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda leta iravuga ko itazasubira ku cyemezo cyayo cyo guca caguwa nubwo leta zunze ubumwe za Amerika yavana u Rwanda muri AGOA AGOA na amasezerano y'ubuhahirane hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afrika inkuru irambuye asumita kaboya ari Kigali
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraherutse gutangaza ko uburenganzira bw'u Rwanda ku isoko rya Amerika buzahagarara mu minsi 60 niba u Rwanda ntacyo rukoze ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo iminsi 60 yaratanzwe na Perezida wa Amerika yarangiye Donald Trump yari yatangaje ko mu gihe u Rwanda ruzaba rutarisubiraho mu kongera kugarura caguwa azafatira u Rwanda ibihano byo kudasubiza ibicuruzwa byarwo ku isoko rya Amerika ku masezerano ya GO Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda Vincent Munyeshyaka yabwiye radijwi rya Amerika ku Rwanda rutazisubiraho ku cyemezo rwafashe cyo guteza imbere inganda zikora imyenda mu Rwanda hagabanywa imyenda ikurwa hanze izwi nka cagu
ntabwo pozisiyo y'u Rwanda yigeze ihinduka no kuvuga ngo abo wacyari ibintu byiza twabashaka kohereza ibicuruzwa byacu muri Amerika ariko icyemezo cyo kuva mu Rwanda rwavamo cyangwa rwahamamo ni icyemezo gifatwa na leta ya Zunze Ubumwe za Amerika twebwe u Rwanda nta kindi twabikoraho mu gutegereza ariko tukavuga ngo n'ubundi twakomeje kuba twiteguye ibiganiro byasuma icyo kibazo gikemuka n'ubu ngubu turakiteguye ibiganiro bashatse ko twabiganiraho twabiganiraho kandi bafashe icyemezo nacyo twacyakiriye
ni uko bavugaga bati muramutse mwisubiyeho mugasubizaho caguwa natwe twava kuri iki cyemezo cyo guhagarika u Rwanda
mu Rwanda twatangiye politiki yo guteza imbere inganda zikora imyenda zikora ibikomoka ku mpu zikora ibintu bitandukanye sinzi rero niba dushobora kuvuga ngo twemeye kuza kuri uwo murongo wa politiki kugira ngo dukomeze dukore ibinini nibyo rero nababwiraga yuko leta y'u Rwanda turakomeza politiki yacu yo guteza imbere inganda tukazikorera mu nyungu z'igihugu n'abanyarwanda ubu rero twebwe twakomeza umurongo wacu wa politiki
nubwo ibi byabaye ariko ndetse u Rwanda rukanga kwisubiraho abari batunzwe no gucuruza imyambaro batangaza ko bagifitiye icyizere leta ko ishobora kuzisubiraho bakongera bakabona caguwa ku bwinshi
kugeza amagingo aya biraguye kwibona kandi birigaragaza yuko no ku isoko kwibona bigoranye ariko twumva batugiriye neza bakayirekura byatworongeza cyangwa se bakayigabanyiriza imisoro byatubera byiza
njye numva badohora bakabisuzuka ko byari bimeze n'ubundi kandi cyakorwa nuko buhoro ko inganda zigenda ziyongera ariko nayo yagenda icika cyangwa bagafata iyo myenda yandi amagaze ikagabanuka ibiciro imisoro ikagabanuka bigaragara cyane
ko nicyo twumva nuko umusaza wacu yaza kumva turamwemera kandi tureba ko turebera kure akatwumva kazi bakatuduhurira caguwa ikaba yagaruka
amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yashyizweho mu mwaka w'2000 kugira ngo bafashe ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Afurika kujya bagira ibicuruzwa bimwe bohereza ku masoko ya Amerika ibi bihugu nabyo byasabwaga kuvanaho imipaka ku bucuruzi buva muri Amerika biza muri ibi bihugu mu minsi ishize u Rwanda rwatangiye umugambi wo kugabanya cyane icuruzwa ry'imyenda ya caguwa iba yarambawe yavaga mu Burayi na Amerika kugira ngo hatezwe imbere inganda z'imyenda ikorerwa mu Rwanda ibi byatumye Amerika nayo isaba leta y'u Rwanda gusubira kuri iki cyemezo cyangwa igahagarika imikoranire n'u Rwanda Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41
naho kuva saa 10 kugera saa 2 y'umugoroba ni kuri metero 19 na metero 22 en tout cas. Muri uyu mwaka abarundi bari impunzi muri Tanzania bamaze gutahuka mu gihugu cyabo bararenga 2023. Muri rusange abarundi bavuye mu buhungiro ku bushake bwabo barengaga 200,000 mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gushize nk'uko leta y'u Burundi yabitangaje icyo gihe. Ese ubuzima bwabo bwifashe gute aho basubiye iwabo muri provinces zabo mu ntara zabo nibyo mugenzi wacu Oriane itangisha kaganiraho na Jean Nepo Bironkwa ajejwe gutanga amakuru muri Caritas Burundi umwe mu miryango ifasha aba barundi batahuka byari mu kanya mu kiganiro muri sanga
bwa mbere nuko bamenyeshe nuko ishami Caritas Burundi risanzwe rikora icyo gikorwa cyo kwakira ibihugu cyose nizo mbere rikora ubutumwa bwatanzwe na Nyiranga Papa aho asaba amakarita yose ku isi yose kwakira neza abantu gukingira impunzi kubakira neza mu kibanza gikora kuko kuko mabivuze ko mu mazi atandukanye muri diyoseze ya Rugigi rero no mu ntara za Makamba n'ahandi hatari hake bako rero Caritas mu kubikora kubaca urukundo kandi igateza kuraba neza ko abo bantu iyo bashyitse iyo bavuye bakiriwe neza mu kibano ariko rero uko mwana bivuze ikikorwa ahanini gishyitse n'ishyirahamwe MAC ryakira impunzi Caritas Burundi rikora irahereza izo mpunzi zibungutse uburyo bwo kubaho bigizwe n'ibifungurwa bikenya n'amafaranga ashobora kubafasha gushikira kuba mu kibano cyabo ariko nuko murizi umuntu ahunga wese abakeneye ibintu bike hari byinshi abakeneye
yego nk'uko mubivuze muraza kutubwira idonido ya bimwe mu byo mubaha aba banyagihugu iyo bashitse mavuze ko mukorana na HCR ibitigizwa ronse ku mbuga ngurukana mumenye kuri site yabo ya internet bavuga ko bakiriye abantu benshi cyane barenze abo bari biteze kwakira muri iki gihe kuva mu ntango y'umwaka bavuga ko bamaze kwakira mumaze kwakira nk'abashika 2,023 89 ni ukuvuga ko mwakiriye abarenga abo mwari mwiteze kwakira bagera ku 15,000 abo banyagihugu bo babaronswa ibyo musanzwe mutanga utubwira n'ibyo ari byo musanzwe mubaha iyo bashitse mu gihugu
kuko mwavuze n'ibyo ubwo buryo butangwa n'ishami Caritas butangwa bubwe n'ishami hase na famu ni ukuvuga harimo zigufungura fungura zigize n'ibigori n'ibindi bitari bike umuntu akaronka ashobora gufungura hafi ku mezi atatu ariko baratanga kandi n'uburyo uburyo bu 70 ku muntu akuze umwana adashyira imyaka 10
ntitwari twumvise neza umusubiramo w'ibyo gitegeri cy'amafaranga telefone yisaye nk'icitse
cyangwa ku muntu yashyira mu hasi ryaba ryatanze amafaranga 70 umuntu akuze umwana ari munsi y'imyaka 18 aronka 35 iyo aronka arumva rero bizana n'ingene umuryango ungana umuryango urimo abana n'abakuze baraheza bagashaka baronka yahasha bifitemo ayo mafaranga atanga n'iryo shami hasi
ni ukuvuga umwana muto aronswa 30,000 by'amarundi
75
by'amarundi hama ukuze 70 by'amarundi ibindi mubaha bijanye n'uburaro hoho mubafasha mute
yego nuko nayo byinjye byo byose yatamani hasha mu hashe harimo ibindi harimo ibindi harimo yende tukifuka harimo amahema harimo n'utuzi twambara haba
birumvikana murabafasha amafaranga imfungurwa amahema kumbure n'impuzu bavuze ko imfungurwa zishobora kumara nk'amezi nk'atatu none mwiteze nk'abandi barundi bangana batebo bari ku rutonde mukorana na HCR bari ku rutonde muri uyu mwaka mwiteze kwakira nti nkabangara
biharuro hanini byashikunisha HCR kuko nibyo bisanzwe riri mu gihugu cya Tanzania n'igerera ibindi byaharuro by'abataha gatanga ibyo arindira ariko ahanini yaga ko icyo kibazo cyo kwishyurwa n'ishyamba ryabo muri Tanzania no mu Burundi bwebwe ibikora byinshi byaruka twabihawe n'ishyamba za makungu HCR kuko nibyo bisanzwe biko cyane mu makambi yo mu Burundi ari Tanzania n'ibyo bimenya neza abagiye gutahuka twibwira kumbure ni mu ngenzi yashaka kudomeka abana naba ndako ibyo biharo bitomeye neza mu
yasubiye. Murakoze cyane gose. None zimwe mu nzitizi ngo muri kumarahura nazo muri iki gihe n'izihe gikorwa cyo kiko kigenda neza uburyo baronswa burahari igikorwa cyifashe gute muri iki gihe kwakira impunzi.
Icyo navuga nuko uko mwabyumvise ishami mpuzamahanga se byagerageje kurondera ibikenewe kugira ngo bahatize ibikenewe biriko biratahuka ariko urabona nk'uko nagize mu ntango umuntu ahungutse bakomere byinshi urabona nibyo baronkuze zo gufungura n'ibyo kwiyoroza aho bashyitse ariko aho basubira urabona ari usanga nk'akazi kumbere karabomotse aho ugasanga nibura mu nyuma iyo myiseze hari ikibazo cy'ubukene basanga mu kibanza cyangwa aho bagiye hakaba n'ibindi bibazo kumbere abana usanga baje ari batonya hari n'ibindi bibazo usanga bijyanye n'ubukene ibyo biba bifite uvuga ko muri make nije kubona kuko iruhande y'ibyo mu zishyitse birashyika iwabo mu ntara hanyuma karita kurondera ko kubera ko ifite ishyika hagati mu kibano irabona kumbere izo mingere ziba zibayeho ubukene baba bafite nacyo gituma akarita kigerageza kubirasaba n'abandi bashobora kugira icyo bafasha ndetse mbere amashyamwe yani makarita mu bindi bihugu yagerageje gufasha kugira ngo akarita ko gufasha cyane akarita kugira ngo bashobore kugarukira ku bintu bimwe 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 arumva ko haba hari ikibazo naho ibyo naho ibyo shyamwe hasi byagezeho igoye ikindi mu gihe cyagiye kubaho
urakoze cyane turaza kuraba mu kanya kari imbere kandi ikindi muhimiriza kumbure abantu mu kibano canke muri leta canke ahandi bubafasha muri iki gikorwa murimwo gihambaye cyo kwakira abarundi bariko baratahuka muri iki gihe kero ni kiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro reka tuje ku murongo wa telefone twakira uwa mbere Innocent wiriwe neza uduhamagaye uri he
Ego mwere wa ndega mungisira asha wikumbura mkanyoshi.
Uraho neza.
Ego tuwa kumetu wa shimu.
Duga kuijamu.
Ego mwe kubona abarundi mimi nicho guhungu kari. Chila nete ya. Chale kati tuto wake. Duga sawa yuko na abarundi lene wa chuboza. Ali kabeshi. Wakata mwakuyo kuchabu. Kuko igihugu cy'iwacu kiriteguye kuko nta ntambara iriho kuko kiremeye cyo yuko tuzobakirana n'ukwezi bagasubira mu mihana neza ama tugasaba yuko nabo baba bishoboye bose n'abatyumvamo bose bo kwiyandikisha ari benshi bakaza mu gihugu cyabo kuko babona ubutwemije n'amatora tukite kumbeya n'amatora bari no mu gihugu cyacu
Mutigezaho muri isanga kigezaho amakuru meza cyane avugwa hirya no hino mu ntara zitandukanye z'isi ubwo rero nuko bisanzwe nyine abaturanyi bacu b'abarundi ariko tunahana imbira no mu karere ka Ngoma mu burasaza bw'u Rwanda ni byiza cyane kuko baraje turabakira nk'abantu bahunze kandi tukabakira nk'igihugu gifite umutekano n'amahoro n'urukundo HCR bageza aha babateganyirije kubakirira ariko ubu ngubu tugomba natwe kubafasha nk'abanyarwanda badusanze mu gihugu cyacu nanzara bagize ashe nayo gomeje kubafasha natwe tugira gutya abavandimwe basanga twejeje imyaka natwe tugomeza kubafasha tuba ibyo kurya ibintu biba neza cyane dore ko bamwe batatawe utungo bagarutse mu gihugu cyabo cy'Uburundi.
Urakoze cyane Jean Claude, birumvikana ko gufatana mu mugongo ari ikintu gihambaye cyane ko kuba impunzi aba ari ikintu kitorushe n'ubuzima buba butorushe, ariko birumvikana ko ngaho mu Rwanda muri ko muragerageza uko mushoboye kugira ngo mufate neza canke mwakire neza abarundi muri kumwe. Tugarutse ku mutumire wacu Mishinga Nahe Jean Nepo, tugarutse kuri Innocent yavuze kuko bakira abarundi neza bene wabo iyo batahutse. Hari ibikorwa kumbure nko mu kibano twovuga mu Gifaransa volontariat umunyagihugu yokora kugira ngo yifatanye namwe kugira ngo abafashe kwakira abo barundi baba batashe. Bimwe mu bikorwa bo bafasha ni nk'ibihe kumbure ko uburyo bushobora ko ari buke mu kibano, ariko bakavuga bati twokwitanga tugafasha mu bikorwa bimwe bimwe ni nk'ibihe bufasha.
Ye uko nabuze uhereye kuri ubwo butumwa bwa Papa avuga ati asaba isi yose kwakira neza gukingira w'agaciro no gushikana mu kibano uwo muntu ni ibyo Papa yavuze ati mu Faransa ngo partager le chemin avec les migrants. Cyabyumvikana yuko nani wacu mu kibano naho hari ubukene impunzi itahubutse hanyuma ikakizwa neza ishitse kibano umuntu wese yatiza kumenya ko umuntu amwakirana iteka akamuha agaciro nk'umuntu. Mu Kirundi bavuga ngo urusapfu mu mahoro sanga ingo y'abantu bumvikana ngo urusapfu imbaraga kubisuka batanu kuvuga ko hari ukumvikana akaba n'urukundo akibuza ko umukristo icyo aterereye uwo muntu aba yahumutse. Rero dutewe n'icyo tubona duhamagarira na cyane cyane abarundi bose kumva ko uwo muntu atahutse akamwakira neza ntihagire udafata ngo uyu afite ibyiyumviro cyangwa ibiriya, ariko amubonemwo ikiremwamuntu afite agaciro ntangere yubahirize bityo hanyuma afashe no mu kwiteza imbere ahasanzwe aba.
None nk'abo baba baratahutse bakakigwa neza mu kibano, bimwe mu bibazo kumbure bashobora guhura navyo baratashe no gusanga kumbure nk'itongo ryabo ryarahawe n'uwundi muntu canke ryaribwe ibintu nk'ivyo, hari ivyo mubona abarundi bariko baratahukanwa bahura navyo ibibazo vy'amatongo aho barima, hari ibibazo nk'ivyo byibonekeza cyane.
Ubwa mbere ni uko ikibazo cy'amatongo mu Burundi urabona ni ikibazo gikomeye cyane, urabona igihugu cy'Uburundi ni igihugu kiri ku birometero 70 kwadarato ku bantu barenga miliyoni 11, kuvuga ko twese impunzi n'abarundi bari ngaha hagati mu gihugu icyo kibazo cy'amatongo kiraboneka, kuvuga ko ikibazo muri rusange gikomeye cyane. Nta biharo dufite kumbure muri kano kaya byerekana ikibazo cy'amatongo mu Burundi, ariko ni uko icyo kibazo gisanzwe kiriho rusange igihugu cyose ushobora ntawe kuba atakiharwa uwo wafitongo kubera agize iki mugabo, urumva ko ikibazo gisanzwe kiri muri rusange mu gihugu cyose gishobora kuba intambamyi ku mpunzi ziba zitahutse zisanzwe ziri mu buryo bubi. Ayo natwe ubwo ni ikibazo yaba mu isanga abarundi bose kandi kitoza kure n'impunzi.
Twakire uwitwa Leo Cargo uratwumva?
Ndabaramutse ngaho muri studio z'Ijwi rya Amerika.
Amahoro neza uraho?
Yego ndakomeye. Ubu turi tuvugana ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro, ntara ya Makamba cyane cyane ngaho mu Kayogoro mperereye. Turabona abarundi bari barahunze ariko barahunguka bagaruka mu gihugu cy'amavukiro. Akabazo nashaka kubaza uwo mutumire arongoye Katas, nashaka ndamubaze yuko koko iyo abahungutse boba baba bashikanye ku mitumba boba babaye ko, kuko iyo turiko turaraba n'abantu bashika tubona yuko ivyabo usanga biba byarasambutse haba nk'amazu cyangwa ibindi, tukabona yuko bashika bakamara igihe batararonka aho bashobora kukika umusaya.
Murakoze cyane. Ubwambe nagomba nkusorera Tonya yavuze ndongoye Caritas na gato ngeze makuru muri Caritas yaba arongoye Caritas. Ikindi cyavuze ku bijyanye n'amazu ya saba usanga bashyize batangwaga mu mazu asambutse, nicyo twavuze ko ari ikibazo gikomeye iyo ikibazo kiba gihungutse, nicyo usanga hari ibyo bibazo biboneka nibyo yavuze ko ari mu Kayogoro. Kayogoro nibyo biboneka ko ari imwe mu makomine ahungutsemo abantu benshi ziboneka mu bantu benshi baba barahungutse cyangwa aho baba ubwarubutifashe neza turabibona ariko ugasanga uburyo kenshi na kenshi bishoboka buboneka.
Jean Nepo Bironkwa yaganiraga na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Bironkwa ajejwe gutanga amakuru muri Caritas Burundi, umwe mu miryango ifasha abarundi batahuka bava mu buhungiro. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.